kwitura ubutungane. Kwitura ubutungane n'ukugirana umubano mwiza n'ibigo byabajejwe iyubakirizwa ry'amategeko byabonetse kuri ingorane nyinshi ku Banyafurika bafise akaranga ka Australia. Ingorane imwe idasanzwe yari hagati y'urwaruka rw'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia hamwe n'abajenje gucungera umutekano, bakavuga ko bacungerewe renze urugero. Ndiyumvira ko atamurwi n'umwe wigeze undengana bataravye, kuko aho ndi ntabandanya canke abajenje umutekano bakatubaza igituma duhagaze ahantu kanaka. Nivyo turakunda kugenda turi umurwi munini, ariko nibisanzwe kuri twe. Umurwi wo guhinduza urwaruka New South Wales. Imirwi yo gutara zose hamwe n'imisagara bavuze ibibazo c'ukuntu abapolisi abajenje umutekano boba bakeka amababa, bakaba biyumvira ko ari kimwe mu vyatumye haba umubano utari mwiza. Ivyiyumviro vyinshi vyaratanzwe mu kugarura icizere no mu gutuma haba imibanire myiza n'abajenje umutekano hamwe n'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Harabaye umwumvikano munini ko gukomeza gukora muri iki gisata ariwo muti wacu. Izi ngorane zavuzwe harimwo kandi inkenero yo gutegera amategeko muri Australia, hakubiyemo za sentare nazo zishobora gushikirizwa n'izo ngorane z'ubutamenya ururimi. Kutamenyesha abajenje abakoreye ikintu kibi bivuye mu kutizigira inzego zibijenjwe. Kudashobora kuronka abababuranira bazimbutse ibi bishakana abantu kwihagararira mu rubanza. Icyashoboye kubonwa muri ibyo biganiro nuko ari nkenerwa ko haba ukwigishwa amategeko mu miryango y'Abanyafurika bafite akaranga ka Australia. Mu buryo budasanzwe, abagize imirwi bavuze ko igihe bwo kongerezwa ubumenyi mu mategeko yo kurinda umwana n'ingorane byoba bingirakamazi. Benshi barerekanye ugushavura, ukwihebura, ukwiyumva nabi mu ngorane zivuye mu gukingira agateka k'ikibondo bafise mu miryango. Abanyafurika bafise akaranga ka Australia batanze akarorero ko baguye mu gahundwe igihe babwirwa n'umukozi ajenje gukingira agateka k'abana kubijanye n'ingingo bafashwe mu bushobozi bafise zijanye n'izo ngingo. Ntabwo nkeneye na gato ishure ry'ibijanye no kurera abana. Ndakeneye gutegerera amategeko no kumenya ingene umuco wanje udafatwa uko utari. Umurwi wo guhimiriza Northern Territory. Inkenero yuko ikigo cyo gukingira abana byoshira inyigisho zifatiye mu muco mu kugira itohoza mu gutara warashitswe ko cyane na benshi baje mu miganiro. Igitigiri cy'imirwi y'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia barerekanye imitwarariko ku bijanye no gukubagurwa mu miryango iyo benshi babonye nk'ingorane ibandanya ikura. Bamwe bavuze ko batari bazi neza ibijanye no gutanga inkuru igihe habaye ukubagurwa mu muryango kubera ugutinya abapolisi n'abajejwe umutekano canke abajenje babo canke abana babo bashobora gukuzwa mu muryango. Benshi mu bishuye kuri ico kibazo babonye ko ingene imiryango y'Abanyafurika yagomejwe kugira uruhare rudasanzwe mu gutatura amatate yadutse mu miryango. Ingorane ku bijanye no gukubagurwa mu miryango ni ingorane imirwi ishaka gushira ahabona, ariko ikabikora mu buryo umuco unyemerera. Umurwi wo guhimiriza Tasmania. Inyigisho z'imirwi zabonetse ko ari ingirakamazi gusumba guca mu mategeko mu gihe ukorera hamwe hagati y'abakira impunzi n'azihagarariye bikenewe mu gushyira imigambi itomoye kandi y'abahiriza imico.